Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri w3 radio yacu voa.com.
Muri universite mporamwo bahera ku ntera gateka baranyugura ipete banyita distinguished professor, naho ndi full professor. Urumva rero iyo niyo pete ya nyuma muri professor yiwacu muri universite.
Woni Professor Leon Sandikumana wigisha muri kaminuza ya Amherst muri leta ya Massachusetts aravuga kwishimwe aherutse guhabwa. Turanarebe ibyerekeye ukwezi Afrika yunze ubumwe yahariye gusubiza ibirwanisho kuba bitunze mu buryo butemewe n'amategeko. Ni muri aya makuru mugiye kugezwaho nanjye Jeffrey Mutagoma. Mu Burundi abantu bitwaje intwaro bavuye muri komine Giteranye y'intara ya Muyinga bateye muri komine Busoni y'intara ya Kirundo mu ijoro ryo ku cyumweru bica abarobyi babiri bakomeretsa abandi batatu. Umukuru w'iyo komine watangaje ayo makuru aravuga ko 8 mu bagabye igitero bafashwe. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywayi muri ayo mu Burundi. Turagezweho na Desire Hatungimana.
Abo barovyi bo ku mutumba kumana wa komine Busoni mu ntara ya Kirundo batewe n'abantu bitwaje ibigwanisho bitandukanye mu bucagucagu bw'uno wa mbere. Musitanari wa komine Busoni yemeza ico gitero ku barovyi bariko bararoba.
Ku itariki 8 z'ukwezi kw'icenda mu ijoro harabaye igitero c'umugwi w'abicanyi uvuye muri komine Giteranye Inzove. Baratera abarovyi bo muri komine ya Busoni bariko bararoba mu kiyaga Gweru. Mu mazi yaho bita ku ruharata werekeza urabi guhanda mugabo mu mazi y'i Burundi yo hakujya komine Busoni ku mutumba ku mana. Abo barovyi bari atakigwanisha na kimwe bafise, ariko uwo mugwi wo muri komine Giteranye waje kubatera warufise ibipanga, warufise amacumu, warufise n'amabuye, biboneka yuko waruje kwica abantu.
Musitanteri wa komine Busoni Hatungimana Albert arazi abagize uwo mugwi wabo yita bicanyi, kandi ko atari rya mbere ukora ibitero ku kiyaga Gweru ku banyagihugu arongoye. Uretse abishwe mu gitero c'ijoro ry'Uwimana rishira uwa mbere, uwo mutegetsi avuga ko hari n'abakomeretse.
Rero uwo mugwi biravuga yuko ari umugwi w'umuntu yitwa Nyandwi Sadiki. Bwa mbere wamye wiyitirira ngo no mugwi ngo tuza burovye butemewe n'amategeko muri komine ya Busoni, ariko biragaragara yuko wari umugwi w'abicanyi birirwa bavuga ku maradiyo ngo bariko barakora neza kandi bariko barica abanyabusoni. Si ibyo byonyine bamaze gukora, bamaze kwica abatari bake kandi bamaze no kwambura amafaranga n'ibintu bitari bikeya mu bantu bo muri komine ya Busoni. Ubwo bwicanyi rero bwabereye mu ruzi natwe twarabwumvise kandi n'ibintu byatubabaje. Hanyuma batwikiye abantu babiri, abahungu babiri batararenze imyaka 25 bari bagiye mu burovyi. Hanyuma abandi batatu barabatemaguye ibipanga mu mutwe, abandi baragunde bamumanyura umugongo. Ubu baciye bajanwa ku ivuriro rya ku Ngomo. Hanyuma ejo twarajabutseyo baciye baja bunguruzwa ku bitaro by'Imuyinga.
Mu ntwaro muri komine Busoni y'intara y'Uburaruko bw'u Burundi baremeza ko abantu 8 bagize uwo mugwi wateye abarovyi baza bahagaritswe. Bagashima kubona ubutungane bwaciye buhagurukira iyo dosiye. Musitanteri wa Busoni Hatungimana Rube agasaba ko bufatirwa ibihano bibereye. Hari ikindi asaba haba ku banyagihugu arongoye canke ku banyagihugu bo muri komine Giteranye y'intara ya Muyinga.
Kubera tubona yuko abanyagihugu bo muri komine Busoni batewe n'abantu atari n'abarovyi, twebwe dutera akamo yuko abanyagihugu ba Giteranye na Busoni bokundana. Hanyuma uwo muntu aba ariko arakora ubwicanyi bakamwiyamiriza, bakabona neza ko atari umuntu ashakira neza abanyagihugu bo muri komine Busoni cyangwa abanyagihugu bo muri komine Giteranye. Tugasaba yuko n'abarovyi nabo nyene bogerageza kuza baratanga amakuru ku bwicanyi cyangwa ingorane zose babona ziba ziri mu ruzi, bakirinda yuko iyo migwi izo ziramburu uyu hanyuma ngo baze barinomera, kuko uwo mugwi urongowe n'uwo Sadiki umaze kwambura abantu benshi cyane. Niyo mwuza mu byambu byose byo muri komine ya Busoni, ikibabaje ni uko bambura abanyabusoni atamuntu wo muri komine Giteranye bambura, mugabo bagasigura ko ari abantu ngo bajejwe umutekano kandi umutekano ujejwe n'abasirikare b'abamarine.
Musitanteri wa komine Busoni yamenyeshije kuri uno wa mbere ko ibiziga by'abagabo babiri baguye muri icyo gitero byari bikirondegwa kuri uno wa mbere mu mazi y'ikiyaga Gweru. Amakuru avi Busoni akemezwa mu ibanga n'abegera intwaro avuga ko uwo mugwi wo muri komine Giteranye urongowe n'uwo Sadiki ugizwe n'imbonerakure za CNDD-FDD. Ayo makuru akavuga kandi ko abagize uwo mugwi basanzwe bari muri imwe muri ya makomite y'umutekano ahurikiyemwo bose. Ahandi havuga ubwicanyi ni muri komine Mpanda y'intara ya Bubanza. Ku mutumba wa Musenyi, umusore w'imyaka 17 yarishwe ku mugoroba wo kuri uyu w'Imana atemaguye umupanga n'umusuma wo mu mirima mu gihe yaracungereye umurima w'ibigazi mu gacimbiri gako. Simoni Sinzumusi arongoye umutumba Musenyi akavuga ko uwakoze iryo bara yafashwe akaba ari mu minwe y'inyamiramabi muri komine Mpanda.
Urakoze Desire kudusomera iyo nkuru. Kuba twumva muri uyu mwanya izi nkuru zibera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, Ijwi ry'Amerika ryifashisha abanywanyi baryo basanzwe mu kuzitegura, kuko leta y'u Burundi yabujije abanyamakuru bacu gutara no kutugezaho amakuru. Ni nayo mpamvu aya makuru asomwa n'umunyamakuru uri hanze y'igihugu cy'u Burundi. Namwe rero aho mutuye mujye mutugezaho amakuru ibibera aho muri, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turacyari mu Burundi hari ukutumvikana hagati y'amashyirahamwe yigenga ku mibare y'abantu baburirwa irengero, mu gihe amwe muri abo mashyirahamwe yahagaritswe na leta yemeza ko abamaze kuburirwa irengero bari hagati ya 350 na 576 mu gihe cy'imyaka 4 ari mu Burundi. Aravuga ko iyo mibare ari ukubeshya kandi ko nta miryango yagana yabwira ko abayo baburi wirengero. Eloge wirikaneza komerezaho.
Ababuri wirengero ishirahamwe fokode yemeza ko hanini bagizwe n'abanywanyi b'imigambo itavuganwa n'ubutegetsi. Pacifique ninahazwe n'umukuru w'iyo shirahamwe yahagaritswe na leta y'u Burundi.
Amatohoza yakozwe n'isekeza ndondeza yerekana ko muri uyu mwaka wa 2019 hagati y'ukwezi kwa gatatu n'ukwezi k'umunani n'imiburiburi abantu 15 bafashwe bakongera bakabugwa irengero ryabo, 14 kuri aba 15 bava mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa ugasanga n'abantu bikekwa ko bo bari begereye imigambwe gwi ivuga ko yafashe ibigwanisho. Umwe nawo muri abo ari mu mbonerakure, ariko yaramaze amezi 5 yaravuye muri zo mbonerakure no mu bikorwa byo kubinderetsi iperereza. Igituma ngo tuvuga ngo n'imiburiburi nuko hariho abo turiko twatohoza ko bararenga 15.
Ibishikizwa na Fokode biriyamirizwa n'indishyirahamwe riri ku rubuga ariryo Falcon F. Jaha Hakizimana rirongoye avuga ko binyagaje imvo za politike.
Premeza ko ibivugwa n'ishamwe Fokode atari byo, kuko mu Burundi abantu mose abanyamahoro kandi agataye akazi na muntu kateye intambwe. Nta bantu bakinyuruzwa, nta bacishwa mu buryo bwo bwo bose, kiretse ko niyo habaye ibicanye bidya by'ubwicanyi usanga hanini ari ubwicanyi ufatiye ku matongo canke ibindi abantu babapfa mu kibano. Anacye tumare tuvuga duti gira polisiyo ni raporo kumbure ifise inyungu za politiki. Ikindi nuko muzi ko ishyirahamwe Fokode ritakibaho mu gihugu ntiririho. Murazi ko mu 2015 byagaragaye ko aya mashyirahamwe yari mu mugambi wo kugomba gutembagaza ubutegetsi bwitorewe. Mukamuzi ko kandi bamwe muri bo mu bayarongo yasanzwe kanwa n'imitahe mpuzamakungu ari nacyo ituma twavuga ko babandanya basohora ibitari byo kugira bacafuze.
Ariko ni nahazwa washimangira ko n'imigwi ifisemo uruhara we yayitohoje.
N'ubu ku isonga haguma haza iperereza ry'u Burundi SNR, hagakurikira igipolisi cy'u Burundi. Ubwa gatatu rero haca haza imbonerakure ziboneka ko ziriko zirakomera gose muri uyu mwaka wa 2019. Hakaza ubugira kane abo mu iperereza ryo kukirimba cya Petero Nkurunziza, hanyuma tukarangiriza abo mu iperereza rya gisirikare. Ikindi cyabonetse uyu mwaka nuko nk'igice cyabo 15 igice kimwe kigizwe n'abafashwe, hamwe haza umuntu wo mu nzego z'umutekano azwi agafata umuntu abantu bose babona igihugu gikinje umuntu bakamutwara ntasubire kuboneka. Ivyo byari bisa n'ibyagabanutse gose.
Mugabo ibi ntibinyura Hakizimana natanga imvo zishobora kuba z'inyuma y'aya matohoza.
Tugatera ka mudusaba ko umuntu wese ahari ukora ibyo ajejwe kandi agashikiriza ukuri, kuko ukuri guca muziko kudasha. Mu ishyamu turongoye turabona ko intambwe zihari, turabona ko abarundi n'umuse babanye mu mahoro, turabona ko n'ukoze ikibi cyangwa ikosa arihanigwa gwatwe kiwe. Mwibi novuga ko biswe byandondeza n'ibindi byamaze kugaragara ko ibintu bifise amahera y'abazungu kugira kumbure baze barashikiriza cyangwa babandanye batuka bashikiriza ibitari byo mu bigenda gataka kazi na muntu, kuko muzi ko abenshi bama bagomba gufatira gataka kazi na muntu kugira bahungabanye leta ziba ziko zidatwara.
Ibi umukuru wa Falcon F avuga ni navyo leta kuva mu mwaka wa 2015 yamishimangira. Mugabo muri fokode ntibanyurwa.
Iyo leta iranatangaje iko yavuga ibyo bintu. Kuko isekeza ndondeza ntirivuga cyane ibiharuro. Ndondeza ivuga amazina y'abantu, igatanga n'amafoto y'abo bantu, ikongera igatanga umwidondoro w'abo bantu bafashwe nuko byagenze mu ifatwa ryabo. Fokode iratandukanye gose n'amaraporo y'andi mashyira hamwe, aho usanga ayandi mashyira hamwe avuga cyane cyane ibiharuro. Leta yarikwiye kuvuga iti uyu muntu bavuze iritohoza bakoze. Sijyo kuko twebwe muri leta twarabitoho neza uyu muntu ari ngaha cyangwa ibyamubaye ko byagenze gucya aho leta yo biriko yakora akazi kayo. Ariko ikintu giteyisoni kinababaje ni ukubona muri leta banka gutohoza bakanka kurondeza uwo muntu yagiye ntihafashe imiryango bakongera kandi ntibigere bavuga abo bantu iyo bari ntihabeshuze na kimwe ku muntu n'umwe. Fokode imaze gushyira habona uyu munsi abantu bashyika 150 babuzwe irengero, abandi bo kubiharuro gusa bubaragera ku bantu abashika amajana 9. Twe turacyari ku 150 mu gihe amazina twaronse yose hamwe ashika mu 350. Biratangaje rero ko amafoto y'abantu 150 atangwa, imyidondoro igatangwa, tukavuga ibyashitse byose leta ikinumira, kandi ikorwa cyayo cya mbere ari gukingira abanyagihugu.
Uko biri kose muri Falcon F basanga ishyirahamwe Fokode risa n'iryakoze bitariraba.
Kazi mwatwaje ko atamijyango yatwituye nta mijyango yatwituye kuko ibyikorashikirizwa sivyo nabone ndaza ko aho babikuye atariho kandi nibaza ko basanzwe babikora babinzi kamuzi ko hari migwi itari mike izaba ibigo bya leta n'ibindi byo nibaza ko ari byo byare kubishikiriza nimba ari byo kandi natwe dusanzwe dukorana neza n'ibyo bigo yatwibaza ko ibi biharuro bishikizwa na Fokode atari byo.
Ishira hamwe ligiteka naryo ne yari mu yafuzwe na leta ryo riherutse kwemeza ko myaka niheze kuva hadutse injyane za politike mu Burundi ryaharuye abantu bagera 576 banyurujwe canke baburi wirengero. Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Video y'umunota umwe inkuru nyamukuru n'ahandi wayisanga uretse ku ijwi rya Amerika. Twumvikanira kandi aho waba uri hose ku isi wadusanga kuri waeshatu radio yacu voa.com. Eka tugaruke hano muri leta zunze ubumwe za Amerika aho Professor Leonce Ndikumana umwarimu w'umurundi muri kaminuza ya Massachusetts aheruka guhabwa ishimwe yashyizwe mu rwego rw'abarimu ku rwego rw'ikirenga ari mu Bwongereza aho yagiye gutanga ibiganiro muri kaminuza ya SOS yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres.
Jewe ni twa Leonce Ndikumana and Murundi navukiye mu Burundi muri commune Vugizo province Makamba hamanize mu Burundi ncandabandanya muri America cyando hakazi muri America muri université yitwa University of Massachusetts iri muri ville twa Amherst muri université mporamwe bahera ku ntera gateka baranyugura ipete banyita distinguished professor naho ndi full professor. Urumva rero iyo niyo pete ya nyuma muri professor yiwacu muri universite yabaye iteka rikomeye kuri jewe ku muryango wanje nibaza ko nabagenzi babishimye byampaye ingufu zo kubandanya nkora kurusha nkuko nahora nkora cyane kare bikaboneka yuko muri akazi k'ubwarimu n'ubushakashatsi ubugize umwete ugakora neza hayimo kagira ni imana ikaguhamagara ukashobora gukora imisi yose rimwe na rimwe hazogera igihe abagushimira bikaboneka yuko ibyo wakoze teyiteka.
None muri kaminuza ya Massachusetts mutanga yahe masomo?
Muri University ya Massachusetts rero nigisha ibintu by'iterambere na masomo yigisha abanyeshuri ingene ibihugu bitera bije imbere uko imyaka yongerekana tugasigura ingene ibihugu bimusanga biko bitera imbere binyaruka ibindi bikabagora tukabigisha kandi n'amapolitike ibihugu bishobora gukora kugira ngo bishobora kubandanya bitera imbere ibintu byo kugira ngo ingene ukomeze ibintu by'umutahe ukomeze ibintu byo gucuruza ukomeze ibintu bya industry ukomeze ibintu by'ubwirimizi ibyo nibyo nigisha ndahaye makani nkigisha ibintu bita macroeconomy no kuvuga kwiga ingene igihugu cyose ubutundi bw'igihugu bwose bugenda ukigisha n'amapolitike leta ari ministere ya y'ubutunzi ari banki y'igihugu ingene bakora kugira ngo ibiciro ntivyongerekene cyane abantu bashobora kuronka akazi hayima ushaka abikorera twabo bashobora gukora neza ibyo je nibyo nigisha
nkuru bushakashatsi imbere ya kino kiganiro nabonye yuko wakoreye cyane amashami anyuranye y'umuryango wabibumbye yakorera ibyegeranyo biyafasha kumenya uko byafasha ibihugu binyuranye ku isi mu iterambere ryabyo nk'Afurika nabonye nawe warayikozeho cyane niki gituma Afurika idatera imbere
Ego nkuko bivuze jewe naronse akanya ko gukorera mu ishyirahamwe ryunze ubumwe aricyo bita Nations Unies narakoze kandi no muri banki ya Afrika ije cy'iterambere cyo bita Bank African Development cyo gihari kiri muri Tunisia muga igihe ntangwe gukora muri Nations Unies cyo gihe nakorera muri Ethiopia naronse akanya ko kubona yu ingene guteza imbere igihugu bigoye kucyo gihe twarakoresha amanama y'aba ministre bajeje ibintu by'iterambere y'aba batwara ama banki central kuko nacambona yuko uku bintu tuvyigisha mu ishuri hageze kubikoresha biragoye kuko usanga ibihugu vya Afrika nubwo ofisi cyo byiyumviro byiza kenshi usanga bidafise uburyo bwo kugira ngo ayo migambi bwateguye bishobora kuyarangura bisaba kubaka amabarabara bisaba kubaka amashuri bisaba kubaka amahinguriro ibitaro ugasanga rero ibihugu bya Afrika cyane birakenye umutahe wo kugira ngo birangure imigambi byakoze kuko usanga kenshi mu bihugu byose je nakoreyemo mbona muri Afrika birafise imigambi imeze neza barazi ingorane bafise bakaba bazi icyo bashobora kugira ngo izo ngorane bazitorere umuti mugabo kenshi babura uburyo
dushubire mu Burundi igihugu cyakwibarutse niki cyakorwa kugira ngo uburezi mu Burundi butere imbere
ego urakoze cyane cyuvuze ni jambo rikomeye gose kuko ibihugu byose bibona byateye imbere byaciye kubanza gukomeza ibintu by'ukwigisha mu Burundi icyo noshora kuvuga nuko Uburundi bwarateje imbere cyane ibintu byo mu ndero kuko ndavye igihe je natangura ishuri y'intango ku banyeshuri nka 10 bahejeje umwaka wa gatandatu warasanga ari nka babiri bagiye muri mu mashuri yisumbuye kuko nta bibanza byariho kandusanga rero je nda hari abantu benshi twiganye bari ncabwe nke gose mbwa batashobye kugenda mu mashuri yisumbuye hubera nta bibanza byariho wasanga baraje batoya abana batatu bango bagiye tuba dutoye turindwe tugiye mu Rutovu baratora nka babiri bagiye muri seminari abandi bagiye muri atene nibiki mbwa ugasanga benshi bari baciye ubwenge barasubiye mu mwaka hagagereje baheba ko batatabuje bafise gukuronka kuja kwiga urumva rero mugabo ndavye ubu ndabona yuko igihugu carateye imbere gose mu gutanga mu kubaka amashuri usanga ubu mu Burundi ahugiye hose komine yose ifise amasegondere abiri atatu ico bica bituma abana bashobora kuja kwiga hafi muhira
Professeur Leonce Ndikumana ndabashimiye cyane kuba mwigomwa akanukanya mukaza ku ijwi ry'America
urakoze gwose hayima nashaka gusezerana nawe ko aratutwumviriza mugira amahoro
Chuti z'ijwi ry'America uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika rikomeze hagati mu makuru tubagezaho kuri uyu mugoroba kuva mu mwaka w'2017 umuryango wa Afrika yunze ubumwe wahariye ukwacyenda kwa buri mwaka ku kwezi kw'imbabazi mu bihugu bya Afrika ku bantu batunze imbunda ku buryo butemewe n'amategeko bazishubije ku bushake bwabo umugambi wa Afrika ni ugucecekesha intwaro ku mugabane mu mwaka 2020 bigeze he muri Afrika y'ibiyaga bigari nibyo Jean-Claude Sinzinkayo asobanura. Sinzinkayo no muhuza bikorwa uhuriro ryiyemeje guharanira amahoro n'iterambere, umwe mu miryango igize urugaga mpuzamahanga rwiyemeje kurwanya urugomo rushamikiye ku mbunda cyangwa inkoho mu Kirundi. Yari umutumirwa wa Thomas Kamilindi mu kiganiro muri Isanga cyahise mu kanya.
Iki kigongo cy'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, iryo shyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika naryo n'amaleta n'aya maleta ya Afurika nyine arigize. Nkuko waruheje kubivuga rero, muri ayo maleta harimo n'amaleta y'igitugu, iyi ngingo ishobora kuba yagiyeho itabashimisha. Hanyuma ikindi kigira kabiri ku byerekeye icyo kigongwe, hariho ingingo zigiherekeza zategerezwa kubaho nkumbure zishobora kuba zitarabayeho, igakiba rero inzitizi cyangwa obstacle yo kuba abantu batarashoboye gusubiza ibigwanisho cyangwa bitasubijwe ku rugero rushimishije. Aho izo nzitizi novuga ni nk'izihe. Ubwa mbere na mbere hoho, iyo ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika rishinze ingingo riki turatanze ikigongo ku bantu batunze ibigwanisho, ni ukuvuga ko abakuru b'ibihugu nabo umwe umwe wese mu gihugu cyiwe, kubera musanzwe muzi ko ibihugu byose igihugu cyose kiba gifite souverainete, ni ukuvuga ko umukuru w'igihugu yategerezwa guca asekreta cyangwa asinya ingingo ishyira mu ngiro icyo kigongwe cy'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Akabitangaza ku mugaragaro ati turatanze ikigongwe nk'uko twabyumvikanye, nk'uko biri mu ngingo y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, turatanze ikigongwe mwese abanyagihugu mubyumve ko umuntu afite ikigwanisho, waba umugu witwa ibigwanisho, baba abantu babitunze mu mazi wabo, turatanze ikigongwe muri uku kwezi kose, aho muzokwitura ari ku mapozisiyo y'igipolisi, ari ku bashinzwe intwaro, nta muntu n'umwe azobafata, murashikirize ibigwanisho byanyu mwitegembya baze babakirire nta ngorane n'imwe muzogira. Ariko rero nimba ntihenze sinkurikirana ibihugu byose, ariko aho gerageza gukurikirana n'ubu kuri iyi tariki ngirango nawe uri umumenyeshamakuru, ni ukubaza ntimbwira igihugu wowe cyoba cyarasohoye dekre ishyira mu ngiro iyo ngingo ya inyo africaine, sinibaza ko cyoba kiriho.
Reka noneho duhe ijambo Pascal.
Nitwa Pascal, nyine ndi mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Mugano. Ngewe ndumva nko ku gitekerezo cyanjye bakagiye bajya kuko umuryango wa Afurika ni wo ubivuze, bakagiye bajya mu baturage bose kubera abaturage bose ni bo baba bazifite, bagahera mu midugudu, bagahera mu makomine, bagahera mu mirenge, nyine bagenda bashishikariza abantu bati nimuzane izo ntwaro. Byaba na ngombwa bakabaha n'ibihembo ariko bakazizana bitewe n'uko ziriya ntwaro baba bafite izo bakoresha bagirira n'abo bantu bakora iki. Ubwo rero njye nkuba numva nyine izo ntwaro bajya bahera mu baturage bose kubera abaturage bose ni bo baba bazifite.
Ibijyanye no kubahimiriza kugira ngo basubize ibirwanisho ariko gushikiriza nako ariko gushishikariza, mu by'ukuri ni igikorwa cyategezwa gukorwa n'impande zose na Pascal arimwo, sikira aba leta kuko ibyo birwanisho birahitana abanyagihugu bato bato, birahitana abategetsi, ngira ngo murabizi ko Rwanda dondora amazina y'abategetsi muri aka karere, haba mu bya gisirikare, mu gipolisi, mu bya politike, bamaze kuganda kuko hakoreshejwe ibigwanisho. Rero mu majambo make icyo ni igikorwa cyategerezwa gukorwa haba ku rwego rw'umudugudu nk'uko Pascal yabivuze, ukaza ku rwego rw'intara, ukagenda kuko akarere, ukagenda ku gihugu, mu bihugu byose niko byatezwa kugenda. Hanyuma abintwaro, abashinzwe intwaro bategwa gukorana bimwe biboneka n'amashyirahamwe yigenga, bagakorana n'amashengero, bagakorana na community ya base kugira ngo by'ukuri ibyo bigwanisho bishobore gusubizwa. Mugabo rero intambamyi iracyari hahandi, mbega bamwe bo ku mitumba baratekaniwe muri politike, mu butunzi no mu mibano, kuko mu by'ukuri aho niho bihera. Niyo twagera ku mutumba tugasanga abaho baratekaniwe mu butunzi, baratekaniwe mu mibano, no kuvuga imvuze mu mibano ni mu byerekeye bya politike, mbega imigambwe mu bya politike irabana ryiza, bavuga rumwe bumva kumwe, umugambo wose projet de societe yawe ugenda gusigura kandi ukayisigura atabitugu kihari ngo ejo baveyo haba abandi basigara baravuga bati nyabura tuzobereka, atabintu byo guterana ubwo babirimo muri icyo gihe ntacyo budako abantu basubiza ibigwanisho. Kucya Pascal avuga ati guhemba, uhemba n'ikibaho, mbega umuntu atunze ikigwanisho ko deja ari mu makosa bamuhemba kubera iki? Ntashobora guhembwa kubera ko ikigwanisho atunze agitunze hadakurikizwa amategeko. Twebwe nicyo twavuga, twavuga tuti hari ryatunze mu bya politiki muri kano karere kacu kose, ahubwo kogira ico bita gushumbusha no kuvuga n'iterume ihinduka gushumbusha no guhemba biratandukanye guhemba uhembera umuntu umushimira ico yakoze ariko gushumbusha gushumbusha n'igihuvuga uti ni nk'ico nokwita ico twokwita mu Faransa compensation nakantu uhereza umuntu ko kumwere kuti wari waraguduka ikigwanisho wakiguzwa amafaranga n'ubu nk'akarorero tukavuga tuti impoho wayiguze tukarabira ko amatohoza aragirwa abahinga baragira amatohoza bakabona bati muri kano karere impoho yo mu bwoko bwa Kalashnikov impoho yo mu bwoko bwa fare pistole cyangwa n'izindi ziri ku giciro kingana gutya kuri Marché Noir cyangwa ariho hose muri ico gihe rero tukaraba
tuti Marché Noir ni muri magendo niko tubyita mu Kinyarwanda
ni ukuvuga tukaraba tuti uyu muntu ikigwanisho yari yakiguza amafaranga kandi ayo mafaranga yononye ubutunzi bw'umuryango none rero bitumuha amafaranga ko twebwe ntituriko turagura ibigwanisho ahubwo reka turabe nimba azanye impoho tumuhereze ikinga icyo bita vero mu Gifaransa cyangwa basket mu Cyongereza tumuhe ikinga hanyuma agenda akore taxi vero agiye gukora taxi vero aronke ikibeshaho umuryango komsa akagatima ko kwinjira ko yose no gutunga ikigwanisho kamuvemo nimba yari yagitunze kubera ubusuma cyangwa kubera ibindi aca biheba burundu ahubwo akora umugambi kuvuga hakaba icyo bita umushinga w'iterambere ufatiye ku giciro cy'icyo ikigwanisho yasubije kigugwa rero twe nibyo dushyigikiye ni nabyo twakoze mu Burundi ni nabyo nkumbure bishobora no kuzokorwa mu bindi bihugu niwanagomba uku kwezi kw'ikigongo nikwahera tuzogira raporo turaruta imbega mu bihugu kuva mu bihugu twese dukoreramo ari muri za Centrafrique kugenda za Ethiopia Eritrea handi za Kenya za Haiti turabatika imbega hasubije ibigwanisho bingana gute nimba nta byasubijwe rero niho tuzoca tubwira ishyirahamwe ry'umwe bwa Afurika tuti nimurabe ko mwoshyiraho ibintu byo gushumbusha hanyuma turabe ko abantu muri uku mu kwezi kuzokurikira ariko kuzoba gusozera umwaka ibirwanisho twokwegeranya bikarangira burundu nk'uko icyo cyiyumviro mwari mwagisohoye
ijwi rya Amerika noneho duhamagare na Theophile
mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuwege Afurika yose ntabwo nakwemeza yuko bagombye kugira ibirwanisho nubwo baba bifite uburenganzira kuko ntibaramenya akamaro k'ikigwanisho kagomba gukoreshwa ryari niyo mpamvu kuhereza abantu ibirwanisho bisaba kumanza hari inyigisho bakamwereka ko atari iyo kwica ahubwo bifite akandi kazi twe tubyita ngo ni defense yakora defense y'ikintu runaka igihe kibonetse ariko si yo gukoresha ikindi kibonetse icyo ari cyo cyose
icyagarutse ko ntikiraba gusa ababa barabihawe bafite amaperime de port d'armes babisorera ni ukuvuga agombye gukabakaba ku kibazo kiraba n'inzego z'umutekano ubwazo kuko nk'uko byagiye bigaragara niwe anashaka no muri abo bashinzwe umutekano harimo abo usanga bafite ibigwanisho bya magendo ibigwanisho bya magendo rero ngerageje gusobanura ku nzego z'umutekano iyo umuntu yari yandikiwe kuba afite inkoho imwe ariko ugasanga afite inkoho zibiri ni ukuvuga nko mu Burundi ntanze akarorero aho nagerageje kubikurikirana hariho ibyo bari baragize by'inimero ndanga nkoho inimero ndanga nkoho ku ruhande rw'iriya nimero iba yaravanye muri izine yayikoze inkoho yaza igeze mu gihugu cyayikomanze bakayishyira ko iyindi nimero ndanga nkoho y'icyo gihugu nyene iriko ihwanye n'amatirikire y'umusirikare cyangwa umupolisi ayifite bisigura ko iyo nkoho niyatorwa muri Makamba cyangwa igatorwa muri Tanzania cyangwa igatorwa mu Rwanda muri kano karere bizodufasha kubona tuti ino nkoho dufashe ino nimero bakayandika mu mashini birabareka ko ino nkoho yagikomoka mu gihugu cy'u Burundi hanyuma rero abashinzwe umutekano wo mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa mu Buganda iyo nkoho yafatiwe bagaca babaza abo baba basanzwe bakorana mu gihugu cy'u Burundi bati inkoho nimero izi n'izi yo mu gihugu cyanyu yafatiwe ino nimurondere umusirikare cyangwa umupolisi yayikoresha mu mubaze ingene iyo nkoho yazimiye.
Claude Sinzinkayo yaganiraga na mugenzi wacu Thomas Kamirindi ku bijyanye na gahunda ya Afurika yunze ubumwe gukura intwaro mu baturage. Inshuti muteze amatwi ijwi rya Amerika, tubashimire ko mwabanye natwe muri aya makuru. Tushimire utwe ku buhanga bw'ibyuma na Fasel Gebehu wegeranije aya makuru. uwayahagarariye ni Frederic Nkundikije, naho je mwumvaga kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma, ndagira nti uramukana amahoro n'amahirwe.